Zambi la Samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 mu kakara wo mwaka w'2022 kuri Radio Inzamba. Turabahaye ikaze nshuti bagenzi ba Radio Inzamba gateka kawe, turabahaye n'ikaze muri ano makuru agizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga agera ku miliyaridi zine mu mafaranga y'amarundi niyo agiye gukoreshwa mu gutanga urucanco ku bitungwa mu kugwanya ikiza c'indwara ya Rift Valley. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi akamenyesha ko ayo mafaranga azova mu kigega ca leta. Mu gisata c'amagara y'abantu, abakozi bo ku bitaro bya Musema mu ntara ya Kayanza basaba ko abajejwe ubuvuzi mu ntara bagenzura ibyo bitaro, kuko umuyobozi ashobora kuba afite intumbero yo kunyuruza amatungo y'ibitaro mu gihe asa n'uwigaruriye ibisata nka byose by'ibitaro, cyane cyane ibisata biraba iby'ubutunzi. Twari bateguriye mu kanya murazumva. Arundi bari mu ikambi y'impunzi ya Monge Monge y'agateganyo baratakambira ishirahamwe yashyize kwitaho ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa bafise mu gihe baronswa ivyo bafungura rimwe ku munsi gusa. Mukanya nido nido ryano makuru.
Inzamba.
Ano makuru tuyatangurira mu gisata c'amagara y'abantu. Umuyobozi w'ibitaro bya Musema muri komine Butaganzwa intara ya Kayanza yagirizwa n'abakozi b'ibyo bitaro ko asesagura amatungo y'ibitaro kandi agatwaza umukazo. Ivyo bivuga bafatiye ko kuva agenywe kurongora ivyo bitaro yaciye afata ibisata byose bijanye n'ubutunzi bw'ibitaro mu minwe. Abakozi bo ku bitaro bya Musema basaba ko abarongoye akarere k'ubuvuzi ka Musema n'abarongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza ko bokurikiranira hafi ico kibazo amazi atararenga inkombe. Inkuru twateguriwe na Edi Claude Nirinahazwe.
Bamwe mu bakozi bo ku bitaro bya Musema bavuga ko kuva muganga Jeredi Ndayizeye agenywe kurongora ivyo bitaro yaciye atangura kwifatira mu minwe igisata c'ubutunzi ibitaro. Ikindi abo bakozi bamwagiriza no kuboneka gake cane ku bitaro warabe abagwayi nk'umuganga arongoye ibitaro. Muganga Jeredi Ndayizeye yagirizwa kandi ko kuva yumvise izo nyigisho ko ziriko ziraba atarindiriye ko ibitaro vya Musema bishikirwa, ahubwo yaciye agenda akoresheje amafaranga y'ibitaro ajana n'umukozi wo muri maternite aheruka kugena mu mabanga kugira arongore ico gisata. Abo mu gisata ca bloc opératoire nta numwe bajanye. Abakozi bo kuri ivyo bitaro vya Musema basaba abarongoye komine Butaganzwa muganga Emmanuel Ndayisaba arongoye district ya Musema hamwe na muganga Pascal Niyonzima arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza gukurikiranira hafi ibikorwa vy'umuyobozi w'ibitaro vya Musema muganga Jeredi Ndayizeye kugira ntibaze bibuke kuyora bamaze usesa. Radio Inzamba gatika kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone muganga Jeredi Ndayizeye arongoye ibitaro vya kizamusema ngo agire ico akirije kuvyo yagirizwa n'abakozi b'ibitaro arongoye
arakoze Di Claude ni nahazwe tubandanirize mu ntara z'ubumanuko imakamba na Rumonge ahari imyidogo kubanyagihugu biyunguruza bavuga ko naho igitoro cabonetse amafaranga yo kuyunguruza atigeze agabanuka basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo ni inkuru ya Pierre Gahungu
akarorero ka hafi abanyagihugu batanga n'abafata ingendo zijya mu gisagara cha Bujumbura igiciro cashinzwe na leta akaba ari 600 ariko bakaba barihishwa 200 nkuko amakuru ava ngaho mu Rumonge abivuga reka no kubiyunguruza abaja i Bururi biruko aho barihishwa 500 mu gihe bategerezwa kuriha 400 ayo mafaranga ni nayo azwi yategerezwa kurihwa n'abiyunguruza kuva mu ntara ya Rumonge baja i Nyanza Lac mu ntara ya Makamba ariko bakaba barihisha 700 abunguruza abantu n'ibintu ubu bakaba babandanya bavuga ko ibitoro bitaraboneka
abantu barabishe n'ikinyabiziga kuko iyo bitaro tuboneke biraheza ngo amanure rero twebwe ntitubitahura kuko n'ibitaro bibuze banyaruka kuduza ariko byagera aho biboneka ntibasubire kumanura ubwo rero nk'ubu turabwiye ko kumatensi atandukanye zitatu nta n'imirongo ihari amapikipiki arandukira n'ibitoro neza imodoka zira usanga hari ibintu by'ibiri cyangwa imwe bariko baranyandikira hariho n'ibitaro abakenera ibitoro bavuga yuko bategera baduha iby'akaruhuko abandi bashyize kubera ngo babahe ibitoro na bagabanyiriza ibyo bagombye kuvuga ngo barabiye
ivyo biruko mu gihe haciye indwi igitoro kibonetse ngaho muri iyo ntara ya Rumonge mbere atanabagitonda imirongo abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro gufata mu minwe ico kibazo maze ibiciro vy'abiyunguruza bikamanuka uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge
arakoze na Pierre Gahungu mu gisata c'impunzi naho imyidogo ni yose mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agateganyo mungemunge iri mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo izo mpunzi zivuga ko zishwe n'inzara kubera zifungura rimwe ku munsi basaba ishirahamwe HCR kubagarukirako ido nido na Trifine Kaniwabo
izo mpunzi z'abarundi zihamaze amezi atandatu ziri mu ikambi ya mungemunge zivuga ko zifungura rimwe ku munsi kandi zironswe n'ica ntikize umwe mu barundi bahungiye muri iyo kambi avuga ko ingaruka ari nyinshi cyane kubera kutaronswa ibifungurwa bikwiye
yewe kuva shika tujya rimwe ku munsi ritarenga kandi n'akagari baguha emene ntose n'ukire hari igihe banga no kutugorora tukirirwa indani tukajya ka kagari tukabyuka mu nda twahwereye bakatwongera katugarana ingaruka mbi zihari ubu ngaha muri kino kigo cyacu nta muntu afite n'ibiro 30 asigayemo abana nk'ubu bamwe bamwe benshi nta n'uwo nk'umwana wo kuva ku myaka nk'itatu kumanuka nanumwe bafite n'ibiro 60 kubera inzara nyinshi barimo kandi n'aba mama bibongenze bose ni nk'uko umushatsi wamaze guhinduka
tumenyeshe ko izo mpunzi ziri muri iyo kambi y'agateganyo mungemunge zingana n'amajana 255 nk'uko zerekanwa n'ishyirahamwe riraba impunzi ku isi HCR zirasaba iryo shyirahamwe kuzironsa ibifungurwa radiyo Inzamba ntiturashobora kuronka abarongoye HCR mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo kugira bagire icyo bavuze kuri iyo myidogo y'izo mpunzi z'abarundi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
turamushimiye Trifine Kaniwabo mu kanya makuru arabandanya twabandanyiriza mu gisata c'amagara y'ibitungwa incanjo zikinga ingwara ya Rift Valley yateye ibitungwa zigiye kuboneka mu gihugu amafaranga agera ku miliyari zine niyo azosohogwa mu kigega ca leta kugira agure izo ncanjo zamenyeshejwe na Deolgi de Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi inyuma y'inama yabahuje n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'abajejwe ubworozi mu ntara zitandukanye kuri uno wa kabiri mu kurindira izo nshansho umushikiranganje Deolgi de Rurema amenyesha ko hagiye kwigwa ingene ibitungwa bisubira kubagwa tumukurikira
inyakuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati yemeye yuko uburyo bugiye kuboneka abahinga batubwiye yuko incanco zokugwa imiliyaridi sine nyako mushikiranganje w'intwaro hagati yabuza kuko buryo buriho kandi rugiye kuronswa ubushikiranganje uburinyi n'ubwozi kugira ngo tuce turondera izo chance ariko ikindi twabonye nuko hategerezwa kuronderwa ibikoresho bari abatejwe amagara y'ibitungo hariya mu ntara nabo baronswe uburyo ukuza barapima no kuraba kwiyo ngwara ukimeze ikindi rero twanafunditse nuko baca bagenda bakaduha integuro nshasha siguritse yerekana neza ikigiye gukogwa imbere yuko ncanco zishika mu gihe ncanco zihari n'inyuma y'igikogwa cyo gucanca ingingo no vuga ikomeye yafashwe nuko abahinga bo mu shikiranganje bwo burimi nuko zimidukikije bagiye guca baturabira kirangaminsi cingene ibitungwa byoza biregeranirizwa ahantu kugira ngo abene igihugu basubire baronke akaboga imbere yuko ibyo bitungwa bicanzwa
imbere gusozera ano makuru y'imfashanyo ingana ni miliyoni 88 z'amadolari y'abanyamerika niyo azohabwa Burundi n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika muri uno mwaka turimo zamenyeshejwe n'userukira ico gihugu mu Burundi inyuma y'umubonano yahawe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa kabiri. Melanie Higgins yamenyesheje ko iyo fashanyo izokora mu migambi iterambere kurikira.
Twavuganye ibijanye no gufashanya hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu yampaye intumbero yiwe mu bijanye n'iterambere. Namwijeje yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoguma zifashe mu mukungu Burundi nk'uko byamye kuva muri kahise mu bijanye n'iterambere rirama. Uyu mwaka wonyine tuzobaha hafi imiliyoni 88 z'amadolari azokora mu migambi y'iterambere. No mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umushikiranganje w'imigenderanire yarasinye amasezerano n'ishyirahamwe USAID ku mafaranga miliyoni 400 z'amadolari. Ayo nayo akazokoreshwa mu myaka itanu iri imbere. Ivyo ni ibintu tuzobandanya tuganira kugira dushike kuri iryo terambere.
Niho amakuru twari twateguye kubashikiriza cyangwa garukira mwakoze mwese bariko baradukurikira bagenzi banje badufashije kuyegeranya mwakoze cyane Judith Kaze nariko ndabashikiriza ndabikemanuye ndabifurije amahoro iwanyu naho ubutaha.